Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije nshuti mwese hikaze kuri radio yanyu.
Parke nkuru ya Bujumbura yagize ikintu bita dossier d'information, ni ukuvuga ko buguruye dossier kugira ngo batohoze babaze bamwe n'abandi abo bari bafunganwe.
Ko umuntu uyu wese yapfa no kubivuga buriya buri gihe hakorwa autopsie, hari ukuntu abantu bagomba gushakisha batemeza mu buryo buriya uko umuntu yapfuye. Ubwo buryo rero turumva bugishoboka buzakorwa.
Abo ni Bwana Sylvestre Nyandwi, umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera mu Burundi, na Bwana Eugene Ngoga, umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda, bavuga ku rupfu rwa Ambasaderi Jacques Bihozagara. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Aloyse Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Baramukanya Imana Aloyse.
Muramutse Eugenie, amahoro namwe mwese muduteze amatwi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika imenyesha ko yababajwe n'urupfu rwa Jacques Bihozagara, yahoze aserukira u Rwanda mu makungu kandi akaba yahoze ari umushikiranganji mu gihugu cy'u Rwanda. Mu itangazo ryasohowe jo ku munsi wa kane, Amerika itangaza ko ihangayikishijwe n'ubuzima bw'imbohe ziri mu mahohero mu Burundi. Amerika imenyesha ko Jacques Bihozagara yafashwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi mu kwezi kwa 12 umwaka w'2015 uheze. Urupfu rwa Bihozagara rubaye mu gihe hari amakenga ku kuntu abanyororo bafatwa, kandi ni mu gihe hari amaraporo yemeza ko hama hafashwe abantu agasakisaki, abandi bakaburezwa igufa, mu gihe abandi baba bafashwe n'inzego z'umutekano baburwa irengero ryabo. Uko niko iryo tangazo ribandanya rivuga. Amerika isaba leta y'u Burundi kureka abahinga bigenga hamwe n'indorerezi z'ibiro bya ONU abo bumwe bwa Afrika bajeje bagateka ka muntu bakaja kuraba uko byifashe mu mabohero y'u Burundi, hatibagiwe gutohoza kuvyagirijwe by'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu rivugwa muri ico gihugu c'u Burundi. Mu gihugu cha Sudani y'Epfo, leta y'ubumwe ishyigikiwe n'amakungu igiye gushingwa mu ndwi zibiri ziri imbere. Ibyo byatangajwe ejo ku munsi wa kane n'umukuru wa komisiyo yashizweho kugira igenzure ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano yasinywe muri ico gihugu. Yitwa Festus Mogae, yahoze arongoye igihugu cha Botswana. Festus Mogae yabwiye inama ya onijejwe umutekano ko naho bicamwo amasezerano agahunyangwa, ati ariko haraboneka akarusho kandi hari icizere ko leta igiye gushingwa. Kuva itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu, abategetsi bashika 230 b'umuhari w'abarwanya leta ya Sudani y'Epfo SPLM hamwe n'abasirikare babo baramaze gushika ku murwa mukuru Juba wa Sudani y'Epfo. Mogae amenyesha ko abasigaye byitezwe ko bazobandanya baza mu ndwiza gushika bashika ku gitigiri c'igihumbi 370. Amenyesha kandi ko n'umukuru wabo Rick Machar Murambabarira ari nawe yitezwe kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu atanze itizi agishira imbere ku muzo wiwe. Ati ivyo bitanga ivyizigiro ko leta mfata kibanze ishobora gushingwa hagati muri uku kwezi kwa kane gutanguye. Mu gihugu cya Repubulika ya Kongo, amashyirahamwe atari make aharanira agateka kazi na muntu amesha ko abatavuga rumwe na leta bamaze iminsi bahagarikwa n'ubutegetsi. Ni mu gihe muri ico gihugu haheruka gutunganywa amatora y'umukuru w'igihugu yatahukanywe na Perezida Denis Sassou Nguesso. Ibyavuyemo ntivyemewe n'abatavuga rumwe na leta, mbere basavye abanywanyi babo kugarariza ubutegetsi. Ayo mashyirahamwe arimwo na Amnesty International asaba leta ya Kongo kurekura abo batavuga rumwe n'iyo leta. Hano muri Amerika, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko mu gihe haheruka kuba ibitero vy'iterabwoba i Bruxelles mu Bubiligi, amakungu adakwiye guhangana gusa n'ikibazo cy'ibigwanisho vya nikeleyere, ariko ngo bakwiye kurandurana n'imizi ikiza cy'iterabwoba ku isi. Ivyo yamenyesheje jo ku munsi wa kane mu nama ku bijanye n'ivya nikeleyere iri kibera ahi Washington muri Amerika. Inama ya kane kandi ya nyuma igirishijwe na Obama ibaye mu gihe amakungu afise amakenga k'umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu ushobora kuronka ibombe ya nikeleyere, kandi ni mu gihe amakungu ahangayikishijwe n'ibikorwa vya Korea ya ruguru iguma iteza imbere ibijanye n'ibigwanisho vya nikeleyere. bamwe mu bakuru b'ibihugu bitavye iyi nama bamuka mu bihugu byasinzikajwe n'ibikorwa by'iterabwoba. Iyi nama itegekanijwe kurangira kuri uyu munsi wa gatanu. Mu gihugu cya Turukiya, abapolisi batandatu b'ico gihugu barishwe bahitanywe n'ibombe yatezwe mu muduga, abandi bantu bashika 23 barakomereka ejo ku munsi wa kane. Ico kibombe caturikiye mu gisagara cya Diyarbakir kigwiriyemwo abayisilamu bo mu bwoko bw'abakirde. Amakuru atangwa n'ibimenyesha makuru vyaho muri Turukiya avuga ko ico kibombe caturitse igihe imodoka y'igipolisi yari irenganye ku gitiro c'amabisi. Gushika ubu nta muhari n'umwe uritirira ico gitero. Ico gitero kije gikurikira icabaye ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri gihitana abantu 29 bagwiriyemwo abasirikare, hamwe n'icabaye itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu kurangiye cahitanye abantu bashika 37 gikomeretsa abashika 36.
Urakoze Haruizi kuri aya makuru. Dukomereze amakuru y'ijwi rya Amerika mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwaraye ruhamije Colonel Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barindaga Perezida Kagame ibyaha byo kugerageza guteza imvururu, rumuhanisha igihano cyo gufungwa imyaka 21. General Frank Rusagara, muramu wa Colonel Tom Byabagamba, nawe yahamijwe ibyaha byose aregwa, umucamanza amuhanisha igifungo cy'imyaka 20. Umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa afite inkuru irambuye.
Byafashe byibura amasaha agera kuri 5 abacamanza mu rukiko rwa gisirikare basimburana ku myanzuro y'ibirego ubushinjacyaha burega Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame n'abagenzi be barimo muramu we General Frank Rusagara. Baregwa ibyaha byo kwamamaza nkani muhazigamije guteza imvururu cyangwa impagarara muri rubanda. Kuri Colonel Tom Byabagamba, urukiko rwavuze ko ari muri Sudani y'Epfo, yabwiraga abasirikare bagenzi b'amagambo mabi nko kuvuga ko leta y'u Rwanda arabicanyi, Perezida Kagame ari umunyagitugu kandi afata ibyemezo aho butena yandi. Rwavuze kuretse kuburegwa hakana ibyaha nta bimenyetso atanga bivuguruza iby'ubushinjacyaha. Urukiko kandi rwahamije Colonel Tom Byabagamba icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi, runamuhamye icyaha cyo guhisha ibimenyetso byagombye gutahura ibyaha n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu. Byabaye cyo kimwe no kuri muramu we General Rusagara wasezerewe mu ngabo mu mwaka w'2013, nawe rwamuhamije ibyaha bitatu. Kugerageza guteza imvururu muri rubanda bishingiye ku nyandiko aregwa ko yoherereje abasirikare bagenzi be, rwamuhamije kandi icyaha cyo gusebya leta ari umuyobozi mu magambo aregwa ko yavugiye mu kabari Tennis Club Nyarutarama watemera arimo "our guys finished", bivuze ko Perezida Kagame yarangiye kandi ku Rwanda rudakunzwe mu mahanga rutegekesha igitugu na yandi. Ibimenyetso bigize icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda binyuze ku gukwiza impuha ni nabyo bigaruka ku cyaha cyo gusebya leta ari abayobozi. Umucamanza yahamije uyu mujenerali icyaha cyo gutunga imbunda zo mu bwoko bwa pistole n'amasasu yazo binyuranije n'amategeko, avuga ko ajya gusezererwa mu ngabo yahawe amabwiriza. Kuri aba basirikare bakuru, umucamanza yemeje ko ibyaha byose bakoze bigize impurirane imbonezamugambi. Umucamanza yavuze ko imyitwarire y'aba basirikare bakuru ibangamiye imyitwarire na morali by'ingabo z'u Rwanda. Yavuze ko iyo haza kuba ari ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo bari bubinyuze mu nama nkuru y'ingabo z'u Rwanda iterana rimwe mu mwaka ikayoborwa n'umugaba mukuru w'ikirenga. Kuri François Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara, icyaha cyo gutunga imbunda binyuranije n'amategeko umucamanza yemeje ko kitamuhama kuko nta bimenyetso simusiga by'ubushinjacyaha ko yatunze imbunda koko. Yamuhamije icyaha cyo guhisha nka n'imbunda za shebuja kwa muramu wa General Rusagara Colonel Tom Byabagamba. Nyuma y'ubwo busesenguzi, Majoro Sengiyumva Cyubahiro na Risisi yatangaje ko ibihano bihagaze kuri burumwe.
Ruhanishije Colonel Tom Byabagamba igihano cy'igifungo cy'imyaka 21. Ruhanishije Colonel Tom Byabagamba igihano cy'ingereka cyo kunyagwa amapeti ya gisirikare. Ruhanishije Retired Brigadier General Frank Nyambo Rusagara igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Ruhanishije Kabayiza Francois igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 n'iyazabu y'amafaranga y'u Rwanda 500,000. Rutegetse ko amagarama y'urubanza aherera ku isanduku ya leta kuko abaregwa baburanye bafunze. Ukijijwe rutyo kandi rusomeye mu ruhame n'urukiko rukuru rwa gisirikari none kwa 31 ukwezi kwa gatatu 2016 ababuranyi bose bahari.
Abaregwa bose bahise bajurira bavuga ko ibyaha bahamijwe batabyemera, babimburuye na Maitre Valerie Gakunzi wunganira Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame.
Ishingiye ku ngingo ya 25 y'amategeko agenga imibanire n'imanza z'inshinjabyaha kugira ngo urukiko rwandike ko Colonel Tom Byabagamba ajuriye iki cyemezo urukiko rwa gisirikare rumufatiye no kwa president kubera ko atacyemera atari cyo ibijyanye na detaye kuko president akazaba azabyandika amaze kubona icyemezo urukiko rwafashe uyu munsi ariko nibura uyu munsi urukiko rwafite ubujurire bwe kuri iki cyemezo no kwa president nabo banaka abacamanza ndabashimiye.
Abagize imiryango bari biganje mu cyumba cy'iburanisha kuva na kare bamwe muri bo bagaragaza gutakaza icyizere aho bahamyaga ibyaha babo bamwe bakiyunamira abandi ukabona bazunguza imitwe bagaragaza kutemeranya n'umucamanza. Icyemezo cya nyuma cy'umucamanza cyateye umwe kwiruhutsa mera nk'uguye muri koma. Uretse umwe waririye mu cyumba cy'iburanisha abandi bahise bahobera baregwa bagaragara nk'abakomeye gusa hafi ya bose bagiye kuva ku rukiko kwihangana byabananiye bataha baririra mu modoka zari zabazanye. Urubanza rwaburaga amezi make ngo rwuzuze imyaka ibiri. Abaregwa nta na rimwe bemeye ibyaha bakurikiranyweho bavuga ko ari ibiremekanyo cyangwa ibihimbano bishingiye ku masano y'ababo bari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Hakomeje kuvugwa amakuru atandukanye ku rupfu rwa ambasaderi Jacques Bihozagara wapfiriye muri gereza ya Mpimba mu Burundi. Yarafungiye yo kuva mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubutabera mu Burundi bwana Sylvestre Nyandwi amubaza iby'urwo rupfu.
Ubwa mbere nagomba mbanze mbeshutse ibyo bihuha biriko biravuga ko uwo munyarwanda Jacques Bihozagara yoba yagandaguwe sivyo na gatoye. Uwo munyarwanda yishwe n'urupfu rusanzwe urupfu giturumbuka nk'uko rushikira abandi bose si ubwa mbere kumva abantu bapfuye muri ubwo buryo ni ibintu bishika umuntu arashaka kuba yarafite nk'indwara agenda natazi ugasanga arapfuye giturumbuka byo rero ni ibintu byo byashitse
muze ko yapfuye giturumbuka ariko amatwi yadusumira bwa buhinga bita autopsy kugira bapime barabicamwishi ntibiraba ivyo ayo makuru yo mwayakuye
oya twebwe ivyo tubivuga kuko ivyo tuvuga muvuga ko yishwe twebwe nta muntu yamwishe ko ntiyagandaguwe nico gituma tuvuga yuko atawa mugandaguye nayo tubusitaraba
abategetsi b'u Rwanda barasavye leta y'u Burundi ko yobashikiriza ido nido y'ukuntu urufugiwe rwagenze ivyo bintu leta y'u Burundi izo bikora cyane
no bamenyesha yuko twebwe kugira ngo abantu ivyo bihuha biriko biravuga yuko yoba yagandaguwe ndibisubire kuvugwa parke nkuru ya Bujumbura yagize ikintu bita dossier d'information kuvuga ko buguruye dossier kugira ngo batohoze babaze bamwe n'abandi abo bari bafunganywe babaze aho mwibohero rya Mpimba ubona ko mbere yaciye no mwivuriro ryaho babaze bose hanyuma hazosohoka raporo buka ivyo batohoje.
Ugo rupfu guye umunyarwanda yaranguye amabanga akomeye muri leta y'u Rwanda rubaye mu gihe imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda itifashe neza ivyo ntibishobora gutuma iyo migenderanire itarifashe neza itose karagusumba.
Oya niyumvira yuko kubwanje ivyo bitabikwiye gutuma imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda itose kara mu gihe uyo muntu yitavye imana bisanzwe n'ahandi ivyo ntivyo tutuma imigenderanire y'u Burundi tose kara imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ko umuntu apfuye ndi umuntu niyo cavuga ngo ivyo ntivyo zoza n'imigenderanire mibi hagati y'u Burundi n'u Rwanda.
Abategetsi b'u Rwanda barasaba kandi ko leta y'u Burundi ufasha mu gutahukana ikiziga ca nyakwigendera Bihozagara Jacques ivyo bintu leta y'u Burundi izobikora cyane.
Leta y'u Burundi ivyo bintu izobikora kuko twabonye bariko baraciweza kuko hariho umwe mu bagize umuryango wiwe umukwe wiwe yandikiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo amusabe yuko icyo kiziga cojanwa gushingurwa mu Rwanda kigashingurwa n'umuryango.
Sylvestre Nyandwi umunyamabanga ntayegarizwa mu bushikiranganje bujejwe ubutungane mu Burundi murakoze cyane gose ku kanyamwe duhaye.
Namwe murakoze.
Tukivuga ku rupfu rwa ambasaderi Jacques Bihozagara mugenzi wacu Frederic Nkundikije yanavuganye na bwana Eugene Ngoga umuyobozi muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda aravuga uko bakiriye urupfu rwa ambasaderi Bihozagara.
Urupfu rwa Jacques Bihozagara ni urupfu rubabaje na cyane cyane urebye ukuntu yapfuye adahari mu gihugu ntabwo turamenya ikariteye ibyo nabyo bikaba biri mu bibabaje cyane. Umuntu rero upfuye ni umunyarwanda nicyo cya mbere ariko niyo ataba umunyarwanda buriya umuntu upfuye mu buryo arasobanukirwa nabandi ibyabaze cyane
ari abategetsi bo mu Rwanda banditse ku kibanza cy'ukwandikira kw'amakuru Twitter bakaba vuze ko yagandaguye ayo makuru abo bategetsi bayakuye
abantu bavuga baturukije ahantu henshi ariko twebwe amakuru dufite nuko ambasada wacu yabibwiwe akaba yaranabivuzeho koko ari byo byatuhoza bwara ya uye muri gereza ya Gimba mu Burundi ariko bakaba batarashoboye kugira ngo bamubwire neza cyaterwa urupfu kugenza rero ubu ngubu biracyaruzo natwe gusa abantu nk'uko ubwo mwese bimuvuga yenda barafite ibyabo bindi bavuga ariko ofisare nuko uretse ko twabisabye ngo batubwire icyamwe
hari ikintu leta y'u Rwanda yoba yikeka ko coba kiri inyuma y'urupfu rwiwe
abantu bo warapfa ariko ikiri urupfu rwiwe nuko we yarafunze afungiye muri gereza y'i Burundi yari mu mako y'abarundi ubwo rero ntabwo byaba byiza gukeka ibishoboka nuko twebwe twababaza kandi twababajije twari basabye kubwire ntabwo kugira ngo abantu batangire gukekeranya byaba birimo ireme cyane
mu gihe leta y'Urundi yo bitohoze ikavuga ko ashora kuba yahitanywe n'ingwara isanzwe canke urupfu rusanzwe leta y'u Rwanda izo vyemera
uko umuntu wese yapfa nuko bivuga buriya buri gihe hakorwa autopsie hari ukuntu abantu bagomba gushakisha bakemeza mu buryo buri cyane uko umuntu yapfuye ubwo buryo rero tumva bugishoboka buzakorwa bwanakorwa ubwo nibwo buzatwemeza icyamwe
hari umutetsi w'u Rwanda ashobora ko yavuze ko mu Burundi abanyarwanda atari bwa mbere bapfa mu buryo budasobanutse ibyo bintu nivyo murabishigikiye mu bushikiranganje bujejwe imigendanire
ntabwo ari ukubishyigikira gusa twe rwose biranatubabaza kuko abanyarwanda benshi bakunze gufatwa mu buryo budasobanutse bamwe bakagwayo cyangwa se abandi n'abakiriho ngo bazakurayo umugani uburyo rero ubundi abantu batakwiye guhesha amahirwe cyangwa se ngo bavuge ngo ni byiza twanabibandikiye rwose ko atari uriya wenyine abanyarwanda bakomeje kwa mu buryo budasobanutse bagafungwa ndetse bakanasa
imigendanire ya nyakwigendera Jacques Bihozagara na leta y'u Rwanda yari yifashe gute hari amakuru atangazwa avuga ko iyo migendanire yoba itari yifashe neza kuva afunzwe yahagaritswe hari ikintu u Rwanda rwagize kugira ngo numugarukire
u Rwanda urumva rwafite abanyarwanda benshi baba hanze u Rwanda rufite uburenganzira bw'abanyarwanda dufite abanyarwanda baba mu Rwanda dufite ababa hanze bakanakurayo bakagumayo dufite abajyayo guhaha n'abakorerayo icyo gihe rero u Rwanda rugira imibanire n'abo bantu bose kubaha uburenganzira kubumva kubaganiriza kubafasha abanyarwanda bari hanze bafite igihugu cyabo nk'u Rwanda nawe rero niko byari bimeze
Eugene Ngoga umuyobozi w'ibiro vyo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire y'u Rwanda no gufashanya n'amakungu ajejwe intara ya Afrika murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
umusirikare warindaga icyegere cy'umukuru w'inkambi ya gisirikare ya Kirundo yarishwe mu mugoroba wo kuwa kane umunyamakuru wacu mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze adufitiye inkuru
uwo musirikare yarayishwe ngerasiwe ku musozo w'igisagara cha Kirundo muri quartier ya Nyange Bushaza mu gihe bari batashe mu ikambi nuwo yaracungiye ubuzima unawe akaba ari cegera cy'urongoye ikambi ya Kirundo iri ahitwa ku Mutwenzi uwo munyagihugu yariko acuruza ubunywero hafi yaho vyabereye
kimwe watike mu mwanya naje numva inkoho sivuga abari ko barangwa cupa bariruka ubwo nyene zavuze kabiri mu nyuma haza naje ariruka abandi banje bashaje mu nzu nanje kanisha ndugara nugaye niwe ubwo nyene njya numva nuzeye ka telefone amajo nzeye ko njya mu majoro a telefone avuga ngo umurate wanje ngo bamwishamwe hamande akabare ko ntuze ko mudaje nimuza ko ntora ubwo nyene yatuhatevye cyabacaza imodoka y'ipolisi mbere yatuka imana hasiyo ni huze ni ya komiseri cyabaraza bashitse cyo duce nawe zo ntura mu nzu tuje tuvuye mu nzu cyo twaza kurara rusanga kiziga cyo musoda kingaho mbwa niyo yo gena demo kuvuga nayo yavuze mu nyuma yabanje kuvuga amasasa
abanyagihugu bo muri aho gace bavuga ko bararanye ubwoba bwinshi basaba ko umutekano wabo wotsimba tazo
twabasaba nyine bakaza badukingira ibi bintu none akadu chengiri bibintu nyene bakazarungika abantu kurarira bakaraba ko babona
umustandere wa commune Kirundo Stani Misago nawe nyene avuga ko yahageze kare
ejo ku mugoroba gihe cy'isaha zitatu n'iminuti irenga z'ijoro harumvikanye inkoho ngaha mu gisaha cha Kirundo ku mutumba witwa Nyange Bushaza bategereye umu majoro wo muri ka Kirundo yitwa Nkurikiye Veniste ari kumwe n'umwateri witwa Burundi uwo Burundi yaciye hasiga ubuzima n'ubu rero turacakurikirana n'ubu ntibashobora gutora washoboye kurasa uwo muwate wa majoro Nkurikiye Veniste bihari mu polisi umwe nawe yarashwe ku rutugu mbwa wewe yacajanwa kwa muganga ubu biriko biragenda neza
umustanteri wa commune Kirundo avuga ko umutekano wifashe neza muri rusangi muri commune arongoye kuvyabaye ati nubugizi bwa nabi nk'ubundi mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya America.
Dusubire gato mu Rwanda, leta y'u Rwanda irahamagarira binjira mu gihugu ndetse n'abanyarwanda bakora ingendo kujya babanza kwikingiza indwara ya fièvre jaune. Ibi byatangajwe na ministre w'ubuzima Dr Agnès Binagwaho mu kiganiro yarayahaye abanyamakuru. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Asumutakabuye.
Iki cyemezo gifashwe nyuma yaho mu bihugu byegeranye n'u Rwanda mu gihugu cya Kenya ndetse na Republika na Demokarasi ya Congo habonetse abarwayi banduye indwara ya fièvre jaune bayikomoye nabo mu gihugu cya Angola. Ministeri y'ubuzima yafashe ingamba zikomeye zigamije guhangana n'iyi ndwara. Uyu ni Dr Jean Leonard Hakizimana ushinzwe ishami rishinzwe kwitegura no gukumira indwara z'ibyorezo mu kiganiro n'itangazamakuru.
Fièvre jaune turimo ubu ngubu gushishikariza abanyarwanda bose bakora ingendo ko bagomba kwikingiza kugira ngo nibaramo ko bagiye mu bwo bifite ubwo burwayi byibuze bazabe birinze kandi nibagaruka bazabe barinze abanyarwanda. Abanyamahanga baza mu gihugu ubu ngubu ku kibuga cy'indege twatangiye kubaka amakarte ya vaccination agaragaza ko agifite agaciro. Umuntu utayifite twashyizeho ubufasha bwo kubakingira. Umunyamahanga nawe ubu ngubu aramusaje agaragara kavuye mu gihugu gifite ubwo bwandu adashaka ko tumukurikirana asubirayo.
Leta yashyizeho ahantu hakirirwa umuntu winjiye mu gihugu ariko ntagaragaze ko yikingije. Uwo muntu ashyirwa mu kato akabanza agasuzumwa ko na fièvre jaune yanduye agakorerwa igenzura mu gihe kingana n'iminsi 10. Mu gihe bigaragaye ko adafite iyo ndwara agakingirwa akabona kurekurwa agakomeza urugendo rwe. Kugeza ubu ariko imbaraga nyinshi zashyizwe ku kibuga cy'indege ndetse n'abanyura ku mipaka izwi. Ubu ikibazo gisigaye ni ukumenya uko leta izamenya abaturage bambukiranya imipaka bava cyangwa bajya mu gihugu ariko banyuze mu nzira zisanzwe zitemewe. Minisiteri y'ubuzima ivuga ko ntabwo abanyarwanda bagomba kugira kuko ifatanyije n'izindi nzego za leta hashyizweho uburyo bwo kugenzura ingendo z'abaturage badaca ku mipaka. Minisiteri y'ubuzima isaba buri munyarwanda wese ushaka kuva mu gihugu yerekeza hanze ko agomba kwikingiza. Urukingo rugura amafaranga 600,000 by'u Rwanda. Uru rukingo rukamara igihe kingana n'imyaka 10. Naho umunyamahanga ushaka kwinjira mu gihugu cy'u Rwanda ariko utarikingije fièvre jaune wasabwa amadolari 40, ni ukuvuga agera ku 300,000 by'u Rwanda. Asumutakabuye, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kubw'imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umwana wese wiga mu mashuri mato mu Rwanda azajya aba afite igitabo cye, ni mu rwego rwo guteza imbere gusoma. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Atungimana uri i Kigali mu Rwanda.
Ibitabo vy'abigisha n'abanyeshuri bo mu mashuri mato mato bigera kuri 2,000,000 n'igice niyo mfashanyo y'igucara Leta Zunze Ubumwe za Amerika cashikirije Leta y'u Rwanda. Ibyo bitabo bikaba byatanzwe icese n'userukira ico gihugu mu Rwanda aho yabishikirije umuyobozi mukuru muri Ministeri y'uburezi yari yaserukiye umushikiranganji atashoboye kuhashika imbere y'abaserukira amashuri mato mato yose yo mu Rwanda bari bahuriye ku ishuri rito ya Gikimihurura bita Ecole Primaire d'Application. Ambasaderi Erika Bakelagers aserukira Amerika mu Rwanda akaba yamenyesheje ko iyo mfashanyo iri mu ntumbero yo guteza imbere umuco wo gusoma mu Rwanda icyo gihugu camaze gushira imbere.
Well, this is a ongoing part of our partnership between the Ministry of Education, the REB, and USAID to help improve literacy.
Iki ni kimwe mu bice bizaranga ubufatanye bwacu hagati ya Ministeri y'Uburezi, RDB, ndetse na USAID mu kugabanya ubujiji no guteza imbere umuco wo gusoma mu Rwanda. Dore ko ari bimwe mu by'ingenzi guverinoma y'u Rwanda ishyize imbere nk'uko natwe muri iyi gahunda y'uburezi ari byo biturajishinga. kumenya gusoma ndetse no kubikunda n'urufunguzo rw'andi masomo yose. Utabizi kumenya ibindi biragora. Rero kubigisha mu buryo bwiza gusoma no kugira umuco wo gusoma ukoresheje imfashanyigisho z'amashusho byafasha abanyeshuri cyane. Kubikora mu ndimi ebyiri, Icyongereza n'Ikinyarwanda, byaba akarusho ku banyeshuri bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri cy'amashuri abanza. Byabafasha kumenya gusoma neza muri izo ndimi kandi bikabongerera ubushake bwo gusoma.
Iyo mfashanyo ikaba yanezereje cyane wari yaserukiye Minisiteri y'Uburezi. Dr. Marie Christine Gasinzigwa, umuyobozi mukuru muri iyo Minisiteri ajejwe ubumenyi, ikoranabuhanga n'ubushakashatsi, amenyesha ko atagira amajambo yo bivugamwo.
Kubona buri mwana agiye kugira igitabo cye atangira yisomera, nko kuvuga bahaye imbaraga zo kujya kurisha ubundi bwatsi batakabonye, bazamenya udukuru biri hirya no hino ku isi, isa no mu gihugu gusa. Inkunga ikomeye rero Minisiteri bishimira cyane Leta Amerika ko yabidushoboje ikije muri USAID.
Abanyacubahiro baheje gutanga ibyo bitabo ku mugaragaro baciye baja mu mwaka wa mbere kuri iryo shuri nyene, aho umwarimu yari kwarigisha yifashisha mwe n'ibyo bitabo biriko birakwiragizwa mu gihugu cyose kugira bibonere ingene bikogwa. Desire Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Urakoze Genie. Amakuru twabashikirije: Leta z'Ubumwe za Amerika imenyesha ko yababajwe n'urupfu rwa Jacques Bihozagara, yahoze aserukira u Rwanda mu makungu kandi akaba yahoze ari umushikiranganji mu gihugu cy'u Rwanda. Ni mu itangazo ryasohoye ejo ku munsi wa kane, Amerika itangaza ko ihangayikishijwe n'ubuzima bw'imbohe ziri mu mabohero mu Burundi. Amerika isaba Leta y'u Burundi kureka abahinga bigenga hamwe n'indorerezi z'ibiro bya ONU, abo Ubumwe bwa Afrika bagejejwe agateka ka muntu bakaja kuraba uko byifashe mu mabohero y'u Burundi. Undi atibagiwe no gutohoza kuvyagirijwe vyihonyangwa murambabarira cy'agateka ka muntu rivugwa muri ico gihugu c'u Burundi. Naho mu gihugu ca Sudani y'Epfo, Leta y'Ubumwe ishigikiwe n'amakungu igiye gushingwa mu ndwi zibiri ziri imbere. Ivyo vyatangajwe ejo ku munsi wa kane n'umukuru wa komisiyo yashizweho kugira igenzura ishirwa mu ngiro ryayo masezerano, Festus Mogao, yahoze arongoye igihugu ca Botswana. Avuga yabwiye inama ya Unije y'umutekano ko naho bicamwe amasezerano agaho nyangwa, ati hariko araboneka akarusho kandi hari icyizere ko Leta igiye gushingwa mu maguru masha. Naho hano muri Amerika, Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Barack Obama yamenyesheje ko mu gihe aheruka kuba ibitero by'iterabwoba i Brussels mu Bubiligi, amakungu adakwiye guhangana gusa n'ikibazo cy'ibigwanisho bya nikleyere, ariko ngo hakwiye kuranduranwa n'imizi ikiza cy'iterabwoba. Yabimenyesheje ejo kuwa kane mu nama ku bijyanye n'ibya nikleyere iri kibera aha muri Washington muri Amerika. Muri Turukiya naho abapolisi batandatu ba Turukiya barishwe bahitanywe n'ikibombe cyatezwe mu muduga, abandi bantu bashika 23 barakomereka ejo ku munsi wa kane. Ico kibombe caturikiye mu gisagara cha Diyarbakir kigwiriyemo abayisilamu bo mu bwoko bw'abakirde. Amakuru atangwa n'ibimenyesha makuru byaha muri Turukiya avuga kwico kibombe caturitse igihe imodoka y'igipolisi yari irenganye ku gituro cy'amabisi. Gushika ubu nta muhari n'umwe uriyitirira ico gitero.
Cyotezi Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi. Mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.